Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi n'umukenyarwanda muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabihaye ikaze mu biganiro byo kuri Nosaha. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 no kuri metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kuri rubuga rwa internet turi kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Ikaze mwese kuri radio yanyu. Ni biganiro dutegura kandi tukabibashikiriza duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika iyandukizanya gikiza corona. Mu Rwanda abanyagihugu batanguye kwemererwa gushira mu ngiro imigambi imwe ifise intumbero yo kunagura ubutunzi muri ibi bihe isi yose igeramiwe n'ikiza ca corona. Uwo ni umwe mu banyagihugu b'umugwa mukuru w'u Rwanda i Kigali atanga icifuzo ciwe c'ivyo abanyagihugu bokoregwa mu gukemura ibibazo by'ubukene bafise. Mu gihugu ca Uganda hoho abashinzwe umutekano bahagurukiye ikibazo ca virusi ya corona bakurikiranira hafi ibibera mu bihugu bibanyi. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Amerika Donald Trump yatanguye igikorwa ciwe cyo kwiyamamariza ikibanza c'umukuru w'igihugu mu matora azoba mu kwezi kw'11 uyu mwaka. Yemereye abanyamerika ko urucandago rwo kwikingira umugera wa corona ruzotorwa imbere y'uko uyu mwaka urangira. Fidel Niyongabo aratubwira ibindi.
Perezida Trump yatanguje igikorwa ciwe cyo kwiyamamaza ku munsi w'Imana ari ku cibutso cha Perezida Abraham Lincoln i Washington DC. Yemereye abanyamerika ko urucandago rwo kwikingira ikiza cy'umugera wa corona ruzoboneka vuba. Yabasabye kwerekeza amaso yabo kuri kazoza kameze neza cyane. Mu kiganiro cy'amasaha abiri yateramishije kuri television Fox News, President Trump yarondeye kumvisha igihugu kigeramiwe n'umugera wa corona n'ubushomeri bukomeye cyane kuraba imbere. President Trump yatangaje ko umwaka utahuzo umwaka w'akataraboneka. Yariko yishyurira ibibazo by'abanyagihugu hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Arishimiye ko urucandago rw'ukwikingira umugera wa corona ruzoboneka imbere y'uko uyu mwaka urangira. Ivyo naho abahanuzi biba ku bijyanye n'ubuvuzi bavuga ko urwo rucandago ruzofata igihe. President Trump amenyesha ko atangaza ibyo yiyumvira ubwiwe. Ivyanyuma vyatohojwe nka vyose vyerekana ko Trump atari kavyifatamwo neza imbere y'amatora ategekanijwe kuba mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka. Yagirijwe ko yacanishijemwo abanyamerika mu gihe c'akaga mu gihugu. Harabamwagiriza kandi ko atahagurukiye hakirikare ikibazo c'ikiza c'umugera wa corona.
Umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yatangaje ko abasirikare ba Korea ya ruguru barashe ku mupaka wa Korea y'Epfo. Thomas Kamirindi arabidusigurira.
Nibisanzwe ko Korea zombi zirasana kuva intambara barwanye kuva mu 1950 kugera mu 1953 irangiye. Nyamara ejo bundi kuwa gatandatu amasasu menshi y'imbunda ntoya yavuye muri Korea ya ruguru yerekeza muri Korea y'Epfo ku mupaka w'ibihugu byombi. Abasirikare ba Korea y'Epfo nabo barayishyuye barasa hakurya y'umupaka. Ntawapfuye, nta n'uwakomeretse ku mpande zombi nk'uko ibiro by'umugaba mukuru w'ingabo za Korea y'Epfo bibyemeza. Byose niko na Ministri Pompeo yabivuze mu kiganiro yagiranye na televiziyo ABC yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yongeyeho ko amakuru guverinoma ya Amerika ifite ari uko uku kurasana byabaye impanuka ko Korea ya ruguru itari yabigendereye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite abasirikare bahora muri Korea y'Epfo kuva intambara ya Korea zombi irangiye. Muri iki gihe abariyo barenga 23,000, naho abasirikare ba Amerika iyi ntambara yahitanye kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yarayirwanye barenga 33,700. Korea ya ruguru yo ntakiravuga ku irasana ryo kuwa gatandatu ryari ryateye impungenge ku imirwano ishobora kubura.
Ayo yari incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Kuri uyu wa mbere mu Rwanda abanyagihugu batanguye kwemererwa gushira mu ngiro imigambi imwimwe ifise intumbero yo kunagura ubutunzi muri ibi bihe isi yose igeramiwe n'ikiza ca corona. Ariko bamwe bibateye impungenge kuko hari abatariko barakurikiza amabwirizwa yo kwirinda uwo mugira wa corona Inzego zibishinzwe zivuga ko utazoyubahiriza azobihanirwa. Eric Bagirubusa ari Kigali mu Rwanda adufitiye inkuru irambuye.
Abantu bagoma mu rugo. Ugenda abarukeneye kugenda koko. Impamvu byo ngiye byari ingenzi n'iki nuko amabisi azajya atwara kimwe cy'akabiri no kumanura y'umubare w'abantu bakaba batwara.
Lieutenant Colonel Patrick Nyirishema ku mugoroba wo kuri iki cyumweru cyashize yasobanura guko gahunda y'ingendo hirya no hino mu gihugu mu gutwara abantu mu mijyi no mu ntara iteye. Ni nyuma y'ukwezi n'igice bikorwa hafi ya byose byarahagaze kubera kwirinda icyorezo COVID-19. Icyemezo gishyiraho ingamba nshya zoroshyize ariho umugambi wo kuzahura ubukungu bwari bumaze kuzahara cyafashwe n'inama y'abaminisitiri ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka w'2020 gikuraho na gahunda ya guma mu rugo. Kiremerera ingendo rusange gukora ariko nta wemereye kurenga umujyi wa Kigali ngo ajye mu ntara, nta n'uwemereye kuva mu ntara ajya mu mujyi wa Kigali. Ukuriye ikigo cy'igihugu ngenzura mikore y'imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro rura akavuga ko mu gutwara abantu mu buryo bwa rusange hubahirijwe intera ya metero hashingiwe ku miterere ya buri kinyabiziga.
Nk'uko twagiye tureba bisi kuyindi bitewe n'imiterere yayo tugena umubare w'abantu ugomba kujyamo ndetse naho ugomba kujya. Ntanze nk'urugero nk'amabisi yo muri Kigali asanzwe afite abantu bahagarara. Ubu inzira bisi zigenewe gutwara abantu 70 ariko ubu zizajya zitwara abantu 32. Mfashe nka kwasiteri ubundi zitwara abantu 30 zizajya zitwara abantu 15. Ni ukuvuga ngo buri modoka twagiye tureba uko iteye tugena uburyo bwo gutandukanya abantu byibuze hagasigaramo intebe imwe hagati mu n'undi kwa kunona wabicanye begeranye. Kandi numva ibyo ngibyo bihuje n'uko abantu bose bambara agapfukamunwa, abantu bose bagakaraba, abantu bose bakorera za ngamba zindi. Turibaza yuko byose byubahirijwe twagombye no kwirinda icyorezo kandi abantu bakagenda.
Kubera ukugabanuka kw'abantu bagombye kugenda muri bisi byahise bituma ibiciro by'ingendo mu gihugu hose byiyongera ku mpuzandengo ya 47%. Ku rundi ruhande ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byo byamanutse ukurikije uko byari bihagaze. Ku biciro by'ingendo ikigo cy'igihugu rura kigasobanura ko bizabarwa muri iki gihe cy'icyorezo COVID-19. Ku biciro biriho ku bikomoka kuri peteroli, esansi yashyizwe ku mafaranga 965 ivuye ku 188 kuri litiro, naho mazutu ishyirwa kuri 925 ivuye ku 773. Ikigo cy'igihugu ngenzuramikorere rura kigasobanura ko iri gabanuka ryashingiye ku kuba mu gihe gishize ibikomoka kuri peteroli byarinjiye mu gihugu ku bwinshi kandi bikoreshwa n'abantu bake kubera icyorezo COVID-19. Bimwe mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu biri gukurikiranira hafi gahunda y'ingamba nshya za guverinoma mu kwirinda COVID-19 byanditse inkuru zifite imitwe igira iti gahunda ya guma mu rugo yahindutse guma mu mijyi na guma mu ntara. Ibyo bitangazamakuru biragaragaza ko bishobora gutuma icyorezo kirushaho gukwirakwira. Izi ngendo zasubijweho n'inama y'abaminisitiri yemeje ko zirajya zitangira saa 10 zo mu gitondo zikarangira na saa 2 z'ijoro. Igipolisi cy'u Rwanda kikavuga ko nta wagombye kutubahiriza ingamba uko zashyizweho, kigashimangira ko uzabirenga hazabihanirwa. CP Jean Bosco Kabera avugira igipolisi cy'u Rwanda.
Ngira ngo hano ikintu gikomeye cyane ni uko umuko gahunda iteye. Ntabwo ari ukuvuga ngo noneho barekuye abantu. Niba wasabwa kuguma mu rugo ubu ukaba uvuye mu rugo, ntabwo bakwiye kuguha amasaha yo kuva saa 11 kugera saa 2 z'ijoro ngo wumve yuko harimo imbogamizi, ahubwo kumva ko ari ikinyuranyo gikomeye cyane ugomba kucyubahiriza. Turatekereza rero yuko bimaze iminsi bisobanurwa, byarasohotse mu itangazo, inama zakozwe hirya no hino mu gihugu, mu mujyi wa Kigali no mu ntara. Turibaza yuko iki kintu atari cyo gikwiye kugora abantu na gahunda ya guma mu rugo. Turabasaba rero yuko bagomba kumviza gahunda kubera ko byose biriho mu nyungu zabo, abantu ku giti cyabo, abo imiryango yabo, ariko noneho ni mu gihugu muri rusange. Aho rero bizagaragara yuko batabyubahiriza bazabisubiza cyangwa bazabisobanura, ariko bizagaragara yuko banabirengaho nanone bazafatirwa ibyemezo.
Ikigo cy'igihugu ngenzuramikorere ku mirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro rura nacyo kigakomeza gushimangira ko kugira ngo byose bishoboke bisaba ko buri kimwe cyubahirizwa uko cyagenwe.
Sinogomba kugira ngo izi gahunda zose zigende neza nuko ibintu byose byubahirizwa. Abantu bakora ingendo za ngombwa gusa, amabisi azaba hari, saba tuyakurikirana, tuzaba ari rura na polisi dufatanyije kugira ngo ibintu bikorwe vuba vuba, abantu bajye mu mabisi ku murongo neza, intera ihari. Kandi bisi zikomeza gutwara abantu. Turanizera yuko imodoka z'abantu ku giti cyabo zitazongera kuba nyinshi cyane muri iki gihe.
Ubwo twateguraga iyi nkuru hari amafoto n'amavideo yafatiwe hirya no hino mu gihugu cyane ahategerwa imodoka nka Nyabugogo mu mujyi wa Kigali yacicikanaga bigaragara ko amabwiriza yagenwe atari kubahirizwa, nko guhana intera ya metero isabwa hagati y'umuntu n'undi biboneka ko bitari kubahirizwa. Mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu abaturage barabitangaho ibitekerezo binyuranye.
Umubyeyi kandi yatitekereza abaturage ibyo minisitiri yakoze na perezida ngenda bose byo kurekura
Nibutse ko duteguriye inkuru imibare ya Ministeri y'Ubuzima mu Rwanda yagaragazaga ko nta muntu n'umwe urahitanwa n'icyorezo COVID-19 mu bakabakaba 260 bamaze kucyandura, mu gihe abandi bagera ku 135 nabo bakirwaye, abasaga 120 nabo bakize. Iyi ni inkuru tuzakomeza gukurikirana umunsi ku wundi. Eh, bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Banywanyi bijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero +255411 2116 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri +351 9 9 9 5 8. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu gihe abanyayuganda barindiriye ijambo ry'umukuru w'igihugu, bizeye ko ryoba ririmwo amakuru yo kuborohereza ku mabwirizwa yatanzwe mu rwego rwo kukumira ikiza cya corona, harimwo ayo kuguma mu ngo. Abashinzwe umutekano bo bavuga ko bariko bakurikiranira hafi ibihugu bibanyi birimwo igitigiri kinini cy'abanduye iyo virusi. Inkuru irambuye Ignatius Bahizi ari mu Buganda arayitubwira.
Uganda isangiye imbibi n'ibihugu bitanu aribyo Sudani y'Epfo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kenya, Tanzania hamwe n'u Rwanda. Kandi uretse Sudani y'Epfo, mu bindi bihugu umubare w'abanduye ubarirwa mu magana. Ukurikije abashinzwe by'umutekano hamwe n'abayobozi bibanze mu gihugu, abantu benshi kuva mu gihugu cya Kenya hamwe n'u Rwanda barimo gukora ibishoboka byose kwambuka baza muri Uganda bakiye mu nzira zitemewe n'amategeko. Abel Bizimana n'umuyobozi mukuru wa politiki w'akarere ka Gisoro gahanye urubibi n'igihugu cy'u Rwanda hamwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Ubu Rwanda n'abavandimwe bacu ariko buturi kubatinya, ariko ubu nabo ntitukibashaka noneho, nabo bavandimwe bagume wabo ariko banze. Ndakubwiza ukuri, bari gushyira kana nka hariya ngo turebere, abandi bakaryama hirya bagategereza. Akana kamara kubona abasirikare bagiye kagakora sigino, bakaza nk'abandi jana bakaza bakihura, then ako kanya bakazimirira mu gihugu nk'ukubona isenene zimirira mu byatsi neza, ukaba utabashaka ngo babone.
None muri uru rwego kumaze kumenya ngo mufite imipaka utagenzura, dore ngaho na Kongo nicyo kimwe, none ubwo mwashyizeho ngamba cyo kugira ngo mwirinde?
Umuntu ararushije kuzitirira, nta mufatango wafata umuntu. Turagerageza mu buryo nyine bushoboka, ariko abantu bafata nijoro bagatutira isaha 8:09 bakaza. Kandi ibintu by'umupaka abantu babeshejweho n'amagendo bafite amayeri menshi, ntabwo uwo muzitirira ngo umushobore. Ariko njyewe ubwo wabwo mfite kuvuga ngo umurwayi wa mbere uzava muri Gisoro azaba aturutse mu ruhande rw'u Rwanda, kuko densite y'abafite agakoko ka coronavirus mu Rwanda iri hayi mu gihugu gito cyane. So ubwo ufashe average ukavuga ngo per capita, wasanga twebwe risiki yo mu Rwanda iri hejuru cyane kusumbiye muri Uganda.
Avugana n'abanyamakuru, umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Brigadier General Richard Karemire yavuze ko ibibazo byo ku mipaka barimo kubikurikirana. Ati nubwo bitashoboka kugira ngo bashire abasirikare kuri buri nconda y'umupaka, ariko bongeye ingufu mu kuyigenzura. Ati twe nk'abashinzwe umutekano ntabwo twakura amaso yacu ku mipaka dusangiye n'ibihugu by'ibituranyi. Tuzi ko iyo mipaka ishobora kutuzanira ikibazo gikomeye nk'igihugu, ariko icyo dusaba abanyagihugu bose dufatanye kugira ngo twirinde abashobora gukoresha iyo mipaka kutuzanira uburwayi. Dufatanije tuzatsinda urugamba.
tujya kuwangura singa fena twaragana wamo.
Hari n'amakuru y'uko hari abashinzwe umutekano boherejwe kurinda imipaka, ariko akabahabwa ruswa n'abo banyamahanga kugira ngo babemerere kwinjira. Ibi byamaganywe n'umukuru w'igihugu mu kwezi gushize, avuga ko uzafatwa arya ruswa muri urwo rwego azahanishwa igihano cyo kugerageza kwica abanyagihugu. Umukuru w'akarere gasange umupaka n'igihugu cya Kenya yibukije abasirikare boherejwe kurinda umupaka amagambo y'umukuru w'igihugu.
If I ever get you across the border there receiving any money from any person,
ati uzaramuka afashwe yakira amafaranga ku muntu kugira ngo amwemerere kwinjira mu gihugu azahanwa bikomeye cyane. Umusirikare wambaye imyenda y'igisirikare cya Uganda gufata ruswa kugira ngo yemerere umunyakenya cyangwa umunyayuganda kwambuka umupaka azahanwa bitabanje kuganirwaho, kuko azafatwa nk'umwanzi w'igihugu. Tuzakujana mu rukiko tugushinje icyaha cyo gushaka kwica abanyagihugu. Hagati aho, umubare w'amaze kwandura coronavirus mu gihugu umaze kugera kuri 88 ku bantu bakabakaba 2,500 bapimwe mu mpera z'icyumweru. Batatu nibo basanganywe n'ubwo burwayi, kandi babiri kuri bo akaba ari abashoferi b'imodoka zambukiranya imipaka, umwe mu Burundi n'undi w'umunyakenya. Nibutse ko abasaga 50 bakize uburwayi nuko bagasezererwa amavuriro. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ku bakunzi, ku banywanyi b'Ijwi rya Amerika, ndabasuhuje hano i Washington. Kubera ikiza cya virusi ya corona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi, radio Ijwi rya Amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo. Muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i Washington barakorera mu rugo, n'abanyamakuru barya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera. Niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse, cyane cyane ikiganiro muri Isanga. Nitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza. Muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nkuko bisanzwe. Namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu, ubwabo mubana n'abo muturanye. Mukomere cyane.
Urundi bwinjiye mu ndwi ya kabiri y'imyerekano y'abahiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Iyo myerekano cyo kimwe n'amatora bizoba mu gihe hanze y'igihugu haharugwa abamenyesha makuru barenga ijana bahunze imvururu zabaye mu mwaka w'2015. Bizokoroha gutangaza amakuru kuri ayo matora. Mugenzi wacu Diane Ninahazwe arabica irya nino kumwe n'abatumire biwe.
Umunsi mpuzamakungu hari ubwisanzure bw'itangazamakuru uno mwaka usanze u Burundi mu bihe bidasanzwe byo kwitegurira amatora. N'amatora abaye inyuma y'imyaka itanu iheze hadutse imvururu za politiki zatumye abamenyesha makuru barenga ijana b'Abarundi bahunga, inyuma yaho amaradiyo yigenga bakorera atuririwe ku magenekerezo ya 13 na 14 z'ukwezi kwa gatanu ko muri 2015. Mu runani ruhurikiyemwo amenyeshamakuru b'Abarundi, Union Burundaise des Journalistes UBJ mu Mfunyamfunyo, basanga ivyo kubahiriza ubwisanzure bw'amenyeshamakuru mu Burundi kuva ico gihe vyakomeje kunyuka. Alexandre Niyungeko aramutse kugo runani arabidusigurira.
Ntibyifashe neza na gatoyi mutikuki. Umunsi mukuru ushitse mu gihe dufite abamenyeshamakuru bane n'imenyeshamakuru iwacu bavundiye mu Ngutso ata kindi bagira atari uko bakoze umwuga wabo. Hakaba kandi hari n'abamenyeshamakuru ijya n'indo batotezwa ntawoja ngaho ngo yingwa asige inkore ku maso ngo hari ibyo gushima, hari ibyo guhimbaza mu Burundi.
Ku ruhande rw'urwego CNC rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi, bemeza ko mu vy'amategeko yubahiriza ivy'ubwisanzure bw'itangazamakuru u Burundi buhagaze neza. Gusa Jerome Niyonzima ari mu bagize urwo rwego asigura ko ukwirimbura mu gutangazamakuru n'ubumenyi buke biri mu biriko biratoba ubwo bwigenge.
Bavuga yuko umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi ahanini barangwa n'ubwoba bw'abamenyesha amakuru, bagira bati ariyo kumbure ibyo tutotangaza bishobora kudukwegera, bigaca bituma mu nkuru cyangwa mu biganiro bategura bamera nk'abicira urubanza bakavuga bati bisi nabo bishyira ku mugaragaro, bisi nabo byandika ko, bisi nabo bicisha mu irangi cyangwa kuri televiziyo. Ikindi ni uko novuga yuko abamenyesha makuru muri kino gihe bararangwa n'ubumenyi buke mu bijyanye n'umwuga wo kumenyesha makuru. Biragaragara ko kuva mu 2015 habereye ibibazo bijyanye n'umutekano cyane n'amatora cyane n'izo kumenyesha makuru byahabuye bihungabana, hatabaye hakibaho uburyo bukwiye bwo gukarisha ubwenge bw'abamenyesha makuru, imyanya myiza yo kubigisha akarangamutima n'umwuga. Ibyo bintu biri navuga
ivyo kwirimbura kw'abamenyeshamakuru mu Burundi mu nkuru batangaza autocensur mu Gifaransa. Arnaud Froger atwari igisata ca Afrika mw'ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe Reporters sans frontières mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Eloge Wirika neza asigura impamvu Burundi buri mu mwanya w'160 mu bihugu bitubahiriza ubwigenge bw'itangazamakuru. Yasiguye ko biterwa hanini n'igitsure ca leta.
Le régime burundais a pris soin de totalement verrouiller le paysage médiatique.
Muri rusangi n'igihushane ubutegetsi bw'Uburundi bwaritondeye neza ku gisata cy'itangazamakuru no gutahuza neza kw'amakuru atifuzwa atazigera yihanganirwa ku rubuga rurugaye haramaradiyo mpuzamakuru nka BBC n'ibya Amerika yugaye abamenyeshamakuru bafunzwe bazira umwuga. Ibi byiyongera ku materaniro perezida yagirishije abamenyeshamakuru yita inyigisho z'ukundisha igihugu, aca amajwi cyangwa amasanamu yafatwa cyangwa ngo hagire uwihenda ngo yandike. Haruhande hari abamenyeshamakuru baterwa ubwoba n'imbonerakure, bikibonekeza ko byose byateguwe kugira ntihagire uburyo bwora. Harateguwe icyuka cy'imyamamazo izoba tanga inkuru zigenga zishoboka, n'irinde ku gihugu gisanzwe kirimo igihushane cy'itunganywa ry'amatora ari mu
crédible et accepté par tous. Cinq années de crise où le régime burundais s'est enfoncé dans un système de prédation de la liberté de la presse qui ne laisse absolument place à l'information critique et indépendante sous peine des pires représailles durant la crise ou pendant des dizaines d'années de pouvoir pression contre trop fort et une certaine façon de nous tous sur la isugerezwa rirakomeje. Tutagiye kure dufata ivyashikirijwe n'umuvugizi wa perezida yagezanije iwacu n'umugera bitewe n'agakosa koba karabaye mu gusobanura ikiganiro yari yatanze. Tukaba tuzi ko urwo ruganda rufise abamenyeshamakuru bane mu ibohero, umwe mu bakozi barwo Jean Bigirimana akaba yabuze irengero agira hari imyaka ine ata amatohoza nyayo akozwe. Biboneka ko amakuru yigenga ariko arapfa mu Burundi nayo aba yaharanije bagaterwa ubwoba n'icyago ku gihugu. Urabiye ku bihugu biri hagati y'ikibanza cy'160 n'180 ari naco ca nyuma, bigaragara ko ataterambere rishoboka atabwigenge bw'itangazamakuru.
None n'ikizokoroha kw'abamenyeshamakuru bagifise uruhusha rwo gukorera mu Burundi bazokurikiranira hagufi amatora mu mwidegemvyo n'akarangamutima kabo. Alexandre Niyungeko wo muri UBJ ati
nihirambewe nta na gatoyi urugwego senise rwavuze yuko atamakuru yandi ajanye n'ibyavuye mu matora azovuga atari bishikirijwe n'umugwi senise. Ibyo mukumva neza cyari cyo umenyeshamakuru yagiye ku kibuga akabona ibyabaye akaheza akabishikiriza yishimikije akarangamutima n'amategeko, kirazira ko ari umuntu yabimubuze.
Jerome Niyonzima wo mu rwego CNC wasanga atawari akwiye gucika intege, gusa nawe atora utunenge bimwe mu bitangazamakuru bitariko biha umwanya ungana abakandida bahiganira intebe y'umukuru w'igihugu mu Burundi nk'uko amategeko agenga umwuga abitegekanye.
Ugiye kubiraba muri kino gihe ukabiraba nko ku iradiyo y'igihugu cyangwa kuri televiziyo y'igihugu, muri kino gihe urabona yuko rimwe na rimwe hari aho bagaragaza yuko bayijambo cyane abari ku butegetsi gusumbya abatari ku butegetsi. Ngaje imyiteguro ubu nawe uri kemye atari kararenga abantu buriye ariko bakagira n'umwizero, hanyuma nabo banyamwuga nabo barimwo bakamenya ari wuko igihe bazaba ariko barakora bazo bashyize igice n'abantu bose bavuga bati turabe naka yuko adahemukira ubutwari mu mwuga yarafite.
Baza bongereza amakenga banatanga n'uturerero duke duke bakavuga ati ni nka gute umuntu arongoye urwego CNC aboneka mu miyamamazo y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD yarabonetsemo kabiri kose.
CNC yagiye ishyirwaho na leta, birashika ko aba bantu usanga bayirongoye kenshi baba ari abanyamugambwe. Rero njyewe sinavuga ngo umunyamugambwe atakaze uburenganzira bwiwe, ariko nkavuga nti ibyo rero bya mu burenganzira bw'iyo bwa politiki bwo kwiyamamaza cyangwa kwitoza icyo bacinga nuko bitomutesha intumbero yo kuguma hagarariye uburenganzira bw'abamenyesha makuru.
Uko guhagararira uburenganzira bw'abamenyesha makuru nka ONU uno mwaka iravuga yuko ishaka ko ari ibintu bitatu bishimikirwa ko cane gose. Icambere ivuga ngo umutekano w'abamenyesha makuru no guca ukudahana ababahohotera, ukwigenga kwa maradiyo, kudakumira igitsina kanaka muri uyo mwuga. Ariko iyo icucura gatatu reka tukivanemo twibande kuri ivyo bibiri vya mbere bizokoroha mu gihe urwo rwego rubikurikiranira hagufi hariho abamaze kurubonekamwo nk'abanyamugambwe uri ku butegetsi.
Njye ngumanijeye ko bizohinduka kuko burya nta muntu ashobora kugeserekira urwego wenyine cyangwa wabwiharize. Bibaza yuko ikintu cyose kiba kiri mu mategeko y'umwuga kuko abantu baza barahindukira twicara dusoma, ariko dushobora kuvuga tuti nyabuna haba tugarure imirita ararenga umutumba. Nizigira ko mbere nize byo guha ijambo bose jewe mfite ibyiziro ko bizongera kubahirizwa kuko uko nyine bose baba bariko barabibona bagira amakenga niko bisha bituma abantu bahindukira kuraba ati mbe igitegeko rivuga iki.
Alexandre Niyongeko aramutse urunani Ubeji afise icasaba impande zose zerwa na kino kibazo
kugira ngo habe icyo yise autocensure kiba cavuye ku bwoba. Iyo umuntu akubwiye ati ndakomena umutwe nibagira icyo uvuze kandi azi neza ku mutwe heza ukawumumena, uwo muntu yoheza ka akiroha yobande urumva araheza akagira ati reka data reka ndarinume ndabe ko bwoca. Abo bantu batwara barakwiye kureka abamenyesha amakuru bagakora umwuga wabo kuko nta mwuga wo kumenyesha amakuru cyangwa umumenyesha amakuru ashobora gukora mu gihe ariko aratega ubwoba ariko aratotezwa. Ibyo byohagarara rero icya kabiri twose abamenyesha amakuru nuko koko boba abamenyesha amakuru bagahagararira inyungu z'umwuga ntibaheze batwagwa n'aba canke bariya babakwegwa kwega kuko muri kino gihe abo basamaza canke bakabatwara muri ibi na biriya ntibobura ntibanabuze. Ibyo rero ugomba kumumenyesha amakuru uwo byirinda ukitwaza karangamutima, ukitwaza n'amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru.
Alexandre Niyongeko murongoye urunani ruhurikiyemo amenyesha amakuru mu Burundi niyo mbohondeze de journaliste bibeje mu mpfunyapfunyo. Tubashimire kuri kano kanya mwahaye ijwi rya Amerika.
Ndabakengurukiye namwe kubona mwadutumiye muri kino kiganiro.
Jerome Niyonzima umunyamwuga mumazemwo igihe kitari kitongaho mu gihugu cy'u Burundi kandi mukaba muri mu rwego CNC rujeje gucungira ingene itangazamakuru rikora mu Burundi. Tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Nanjye ndashimiye ijwi rya Amerika kuba ryanyumviriye rikana ijambo, nizera ko neza cyane igihe hejeje muzaba mukeneye kumva ijambo ryo kwama niteguye kugira icyo nterereye. Nshimiye n'abariko baratwumviriza.
Abo bakumviriza bakunze kuvuga ko banakumbuye kumva kwa Nyaburunga muri sense hari icizere cy'uko ijwi rya Amerika ryoteza urigwa muri kino gihe cy'amatora tukemererwa gusubira gukora muri ico gihugu.
Byavugwa yuko hari ibiganiro biriko biraba, ibyo nabyo bazi umuntu arayimbira akabanza akabona ikiri ibiganiro byashitseko.
Abandi dushimiye ni mwebwe inshuti bakunzi mwari muteze amatwi kino kiganiro mwumvise cari gishimikiye ku kungena ivy'ubwisanzure bw'itangazamakuru bihagaze muri bino bihe no kuri uno munsi mpuzamakungu wahari ubwo bwisanzure. Diana Ninahazwe nakibateguriye nongera ndakibashikiriza ndabikibanure ndabifuriza kuranirwa mu vyo murimo vyose naho ubutaha.
Cite namwe bagenzi muduteze amatwi ibiganiro vyacu vyo kuri no saha bigarukiye ngaha. Icyo cyari igice cy'ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi. Ikiganiro kirambuye murashaka kukironka kuri site yacu ya internet ni www.radioyacu.voa.com. Hani naho kuri YouTube na Facebook adresi yacu ni VOA Radio Yacu murashaka kuronkaho amakuru. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mugira ibihe byiza mubandanye mwumviriza ibiganiro bya radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.